ubwa mbere nagomba mbanze mbeshutse ibyo bihuha biko biravuga ko uwo munyarwanda Jacques Bihoza Garayoba yagandaguwe sibyo na gatoye uwo munyarwanda yishwe n'urupfu rusanzwe urupfu giturumbuka nk'uko rushikira abandi bose si ubwa mbere twumva abantu bapfuye muri ubwo buryo ni ibintu bishika umuntu arashaka kuba yari afite nk'indwara agenda natazi ugasanga arapfuye giturumbuka byo rero ni ibintu byo byashitse
muze ko yapfuye giturumbuka ariko amatwi yadusumira bwa buhinga bita autopsy kugira bapime barabi camwishi ntibiraba ivyo ayo makuru yo mwayakuye
oya twebwe ibyo tubivuga kuko ibyo tuvuga muvuga ko yishwe twebwe nta muntu yamwishe ko ntiyagandaguwe nico gituma tuvuga yuko atawamugandaguye nayo autopsy itaraba
abategetsi b'u Rwanda barasavye leta y'u Burundi ko yobashikiriza ido n'ido y'ukuntu urupfu rwiwe rwagenze ivyo bintu leta y'u Burundi izobikora ryari
no bamenyesha yuko twebwe kugira ngo abantu ivyo bihuha biriko biravuga yuko yoba yagandaguwe ntibisubire kuvugwa parke nkuru ya Bujumbura yagize ikintu bita dossier d'information kuvuga ko buguruye dossier kugira ngo batohoze babaze bamwe n'abandi abo bari bafunganwe babaze aho mwibohero rya Mpimba ubona ko mbere yaciye no mwivuriro ryaho babaze bose hanyuma hazosohoka raporo buka ivyo batohoje
murashaka tubwira ibintu yaro yivuza aho mwivuriro ryo mu Mpimba
oya ubu ntabyo noca ndababwira ariko uri ko arabitohoza niwe azotwerekana neza ivyo yahora yivuza mu Mpimba canke imiti yoba yahora afata n'ibindi byo bavyerekana ko yoba yarasanzwe nagwaye
ubwo rupfu guye mu munyarwanda yaranguye amabanga akomeye muri leta y'u Rwanda rubaye mu gihe imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda itifashe neza ivyo ntibishobora gutuma iyo migenderanire itarifashe neza itose karagusumba
oya niyumvira yuko kubwanje ivyo bitabikwiye gutuma imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda itose kara mu gihe uyo muntu yitavye imana bisanzwe n'ahandi ibyo ntibyo tutuma imigenderanire y'u Burundi tose kara imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ko umuntu apfuye ndi umuntu niyo cavuga ngo ivyo nivyo zoza n'imigenderanire mibi hagati y'u Burundi n'u Rwanda
abategetsi b'u Rwanda barasaba kandi ko leta y'u Burundi ufasha mu gutahukana ikiziga ca nyakwigendera Bihoza Garayoba Jacques ivyo bintu leta y'u Burundi izobikora ryari
leta y'u Burundi ivyo bintu izobikora kuko twabonye ariko baraciweza kuko hariho umwe mu bagize umuryango wiwe umukwe wiwe yandikiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kugira ngo amusabe yuko icyo kiziga cojanwa gushingurwa mu Rwanda kigashingurwa n'umuryango
Sylvestre Nyandwi umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bujejwe ubutungane mu Burundi murakoze cyane gose ku kanyamaduhaye
namwe murakoze.